Turashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ku isi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe. Ndi muri studio y'indwi, muraza kuntunga, murumva ko ijwi ritari ryiza ririmo ibicurane, ariko turayaga anizera ko tuzakumvikana
muri isanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Banywanyi b'ikiganiro muri isanga, tubiseguyeho ko tutari bushobore kwakira telefoni zanyu uyu munsi kuko turi bwongere guhitisha icyahise kuwa gatanu kivuga ku bibazo bijyanye n'imishahara y'abaganga mu Burundi. Tubashimiye ko mukurikira ibiganiro byacu.
Urwego rujejwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi rurapfunze abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu. Aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga kaduzo. Amakuru y'ijwi ry'Amerika rikura mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yaba amadolari y'Amerika 170 ku kwezi, ahandi dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu. Abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi ry'Amerika dutegura ikiganiro muri isanga cuno munsi, harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize natashobora kumarira umuryango. Ibaze kuba wamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira kagashahara. Banse kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradio bisa nk'ukwiheba. Umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga, wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanye by'u Burundi babasumbye umushahara inshuro zirenga 15. Ati mu minsi iri imbere u Burundi buzobura abaganga kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza. Igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera. Ku rundi ruhande, abaganga bakorera leta basanga abakorera bigenga bikigendeka. Umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470,000 mafaranga y'amarundi, ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunja 75,000. Mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu Burundi, Sime Jebu rwari rwasavye ko umuganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650,000. Ubusabe bw'urunani bugeze he? Turabigaruka ko ikindi ijwi rya Amerika ryamenye dutegura iki kiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kubera ikibazo cy'umushahara. Hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kubera iki kibazo. Hagataho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduza ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegere yegere. Wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga. Kazoza k'abaganga mu Burundi nakahe? ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize cyabwirijwe gukemurwa gute kumva no mubigenga imyidogari yose abakiri bato baracahurumbira kino gisata mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo tutubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijyanino muri isanga rino munsi natumiyemo Melance Hakizimana n'umukuru w'urunani FNSS ruhurikiyemo amasandika n'amashami yo mu gisata cy'amagara y'abantu irishira hamwe ryanditse rwete giyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri isanga Melance makoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo
murakoze mwese namwebwe mwiyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose
yego ndabisigura ko namwebwe murumva ko Idris Giza haraka gripe kateye ngaha ahanyangira ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi Melance mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwire abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuvejo naragerageje no munsi nagerageje nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugi Amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya yejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere Melance nababonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ifungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwo bitubwira
ego nibyo natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi muri Mwaro mu ntara ya Mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro médecin généraliste hanyuma twumva yuko abo baganga iyo batubwiye twumva yuko atampu zarimo kugira ngo ngo bafungwe kuko twumva icyo bavuga ikibazo cyari bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari kizanwe n'umushahara ego nabo rero niko twari twazumvise hanyuma tubwirero nkuru abasanzwe baserukira urunani mpuzamasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera n'uko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu bwoba ngo ntihagire umwene gihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe
hama ni batanu harimwo utwara akarere ka Mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese wamusanga ariko aravura byagenze gute
oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo mu karere ka Mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye mu Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiye Bujumbura mugabandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajeje iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzima ariko barakora bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yongo
ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
kugeza uno munsi nta nkuru na ntoyi turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko na ryari haraciye nk'iminsi ngahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye shirahamwe ry'abaganga MEJEB ratubwira yuko bakifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana haragacerere karenze kuri ico kibazo
muntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijuru ry'Amerika impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwe bwitwamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa badakorera abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera agashara kuko rero umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi
murabona ico gaha mu Burundi biragoye kenshi burabo bigenga hari habigenga koko hariho nabandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro canka yandi mavuriro ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu ugaca usanga cankije baba bafite mu gihugu ugaca usanga bagombye kwa abo bantu babakoresha ku ngugu nuko rero hari habigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hari ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze mugara hari ibindi byavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye tubaronka ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mubereye nuko twabyumvise
murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umumetre generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2 insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze consultation zaraduze imiti barayidugiza uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga iby'umuganda wawe akora ntibiduga ni ukuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu se muri iki gisata muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramwo umenga n'abakozi sinovugakori n'abakozi ahubwo ntibafashwe neza cyane
reka munkundire Melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyagwa arafisi ibibazo arafisi ivyiyumviro turahera kuri Gaddafi Goodman Gaddafi kaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga uherereye ga Gaddafi aho muri Kenya havugwa make
muri Kenya turaho turashima akazuba niko karenze kandi abari kuvugwa ni menshi cyane bazi gusira mu bibazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kimwe imyuga kandi ikigo cyafatira isi yose aho isi iri mu bwoba niko bavuga muri rusange hari ubwoba bwinshi
uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara bisata bimwe bimwe za Amerika
tubona ko twese niba dushikira na cyane cyane nk'impunzi impunzi ngaha muri Kenya impunzi ziko zirakoresha mu makategori atandukanye ku buryo hari impunzi zitazishobora gufashwa hakaba n'izindi zizofashwa zayabaye n'izindi zizofashwa cyane zirimo abayisanzwe umva ibintu byose birafatwa ko bigarukira ingaruka ku bantu bose zaba impunzi baba n'abenegihugu ndetse
kwihangana nuko rero no munsi muri sanga nabazaniye Melance Hakizimana twarurunana ni FNSS ruhurikiyemo amasendika mu gisata camagara abantu mu Burundi turayaga kungingo zitandukanye tuvugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kora ko basavye akashara kabo kuduzwa hari byinshi arabaganga ngo batakiboneka cyane wowe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufaraza kukwishura duka kwicamba
ego ikibazo no ba abo ukwanza mu mwenda mukizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego mwakomeye
ego turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye ako kubiriza gashahara cyo ni kibazo cya mbere ikindi novuga no terera urabona Burundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimo rero muva ko leta yari ikwiye kuzana inyigisho kubaha abantu ku bakozi bose baganga usanga igihugu biri mu bantu ku bakozi bose ikabigisha ikabasigurira ikibazo kihari gituma agashara kataduzwa kubera nizere yuko kubona agashara kataduzwa leta ntibigira nkana leta igisa mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona dusumye inyama akavuga ibintu biteye imbere cyane abandi bo mu rugo ntibocye bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyangwa basuzugure umubyeyi cyangwa bamuge ko ahubwo bisaba batahure ibihe barimwo nize ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane
ikiri
naco leta nikwiye
usongura
icyo ari mu guhoraza navuga leta nayo bisaba igerageze ibone yuko bivuga n'inkuru n'abashobozi abaganga bafise cyangwa abakozi bose cyangwa abakozi n'abandi bakozi bafise niba kamwe ko kubaganga kwanza kubera abaganga nibo bishaka kitoroshye cyane iyo umuganga ari kavura n'inzigo akavura atameze neza nize ko ndi gutwagira ikibazo bishaka cy'amagara y'abantu bafite kiraba kikajya mu bisaka bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere
nuko urakoze cyane Kadafi mbere ko Melance aca kwishura akabazo k'amatsiko mugani w'abanyarwanda niwe bavuga akabazo k'amatsiko ahuri ni mu ikambi
ego
ikambi yitwa gute
Kakuma
muracari benshi abarundi bariyo mungana gute
hari abarundi benshi cyane abarundi boba uko riko fashika mu 2020 gutyo
nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runimi turabashaka ko muzamuraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire turadushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijuru ry'Amerika turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro byacu murashobora kuzamuraza mukurikira ibiganiro gutyo ntituze
kandi namaze kuyijyamo ngenda bakwikena cyane bakunda kandi bino bakunda gose ijya cyane namaze kuyijyamo kandi ndafunda amakuru yanyu ngira amakuru n'umuntu amakuru ndamubaza yabonye hehe
urakoze cyane
ndi Amerika nzibabesha ndimuza mubesha kuri turabemera n'umubesha
murakoze cyane Gaddafi abo bapfasoni muri kumwe ngabo muri Kakuma turabakeneye mu biganiro urakoze cyane ubwire ururanirwe mu byurimwe ego Melance utubazo twa harimo ivyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyumviro cha kabiri kiraza kuvyara ikibazo ni mutabigaruka ko ntacu muduge kwijambo
murakoze nagira ndamushimire Kadafi kuri ibibazo abajije byo gushaka gutahura ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye gashahara yego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko bafashe kubera boba habaye inama ya Simejeb hanyuma bagafundika yuko umumetse generaliste wese yohembwa imiliyoni 2 na cyane cyane mu bifata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi 50 ibyo rero hariho bamwe bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gitasi cy'amagara y'abantu FNSF dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa si ibihano ingorane zihari ni ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gitasi cy'amagara y'abantu kugira aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gisata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kubira tuganire n'abategetsi babutwara mugabo byarase ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendika Simejed mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta nico yavuze yarakwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe atamategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku gisiremwa abakozi bamwe basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bidogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire ya mihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganira ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga yaba ariko baridoga bavuga ngo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gisata cyo kwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ibyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare igihugu n'umurima rusange igihugu n'umurima rusange ibyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti byogenda ukunuku nuku turavye kwitunga rihari kiracabuze cyane cyo kintu batacumbise urumva n'ingorane
murakoze cyane gose Milance nsubire ku mirongo ya telefone nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufise Selemani ndahera kuri Innocent ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga
yego ndabumva cyane
uherehe ga Innocent
ukamo gisagara cyawe cyumbura mu kanyosha
akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance ya Kizimana n'umukuru runani FNSS ruri kemwa amasendika yo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita FNSS
twumvise
FNSS
ego FNSS
murakoze ku ego duga ku ijambo Innocent
icyo navuga cyo nimba aye abaganga bakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocya bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hakaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakajya hamwe bagasaba ako gashahara kubera gashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunze nibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe itorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kujya hamwe rero sendika y'abaganga bige icyo kibazo ama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibotera yegregera ari abaganga batatu kandi bose bari muri sendika imwe batabigiye inama mba rero ntibarabe baje inama babakureyo hama rero babone gusa ako kantu bashaka si abaganga gusa aro nabigeje bose
urakoze inosa
akashara kabarika amareta nayo ibone kukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
ego namwe mwakoze kutamagara ku cyo cy'Amerika
ego melance mu nkundire muraza kugira ico muvuze ku byo inosa vuze mugabo mbanze nakire na na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bibicori icari mu Kimburu ikaze ku cyo cy'Amerika
ego makoze yo atuzwana magazi ku mugabo mukuru w'intara ya Muhinga inera notice nuko mu byukuri ugiye kuraba ayigigu ngene igigu kimeze abo baganga ni bari kuba ngombwa yuko busaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa bafite aho batwarigwa mu mate bafite batwarigwa bi aho batwarigwa ni bitaba ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu cyo bakiri igihugu cyo bakiri igihugu kitafite amategeko kuko barize bisaba yuko abo baganga nyine bavuga ati bajya muri sendika ibarongoye ega muri abo muri agashahara kuri leta batwongeza umushahara kuko niba tubafata umushahara uhembwa mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vraiment sibyo nabo bakuba arigenza nabi
ariko nta wavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika
akona karero ndiko ndaguha kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu cy'u Tanzania kiba faranga enda mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho imuyinga uturamukiriza abanyamuyinga
abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa ntangora n'akibazo
urakoze
imuyinga ni nyabagendwa intara ya muyinga ni nyabagendwa ntangora ni mwihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza
sawa murakoze
ego melance ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa Inosa na kwa Kimburu mu bishurire rimwe
ego murakoze ego idosa yatanguye aravuga ati abaganga baratwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka cyose nibaza rero yuko batoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mwishira hamwe ico twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo tubita lemetse hajya igisata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunze iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo cyangwa amashyirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugira iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntibihe umushahara ku ngugu nico gituma hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata byo mu bisata cy'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi ico gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyo abicishe ntabo rero bavuga bati aba bantu bariko baratubogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi y'ibiganiro bakaganira mugabo nababwiye mu gipata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafungwa rero bati yofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba ko bafungurwa hanyuma baganire ku bijyanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajyanye no kuvura ubutakazi ntakazi ubukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza hari amaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca babona ko umenga n'ibintu bisanzwe uwo muntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda waraye inzara biragoye rero ko adoheza ngo akore neza hanyuma ababa bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
urakoze cyane
Selemani yavuze ati atubwo igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera jewe aha noca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga angahe
aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni zibiri ku muntu yize imyaka indu canke irenga imiliyoni zibiri aho twovuga ko ari amafaranga y'umurenge eka noneho tumvise yuko hari inzego bishobora gucamwo bakaganira bakavugana bati byogenda kuntu mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva ico arico ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera ngo ubu babafunze ico kibazo kidosha gihera eka aho ukizana icuka kibi kigatuma nasigaye bagura nabi ntitumva rero yuko bofata abari ku kazi bakavuga ko ariko barimo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko bariko baba bariko bakora ibyo bigiye
nsubiye gato
ico nobubwira
yego nsubiye
gato ingorane zishikiye mugenza we Serena ingorane zishikiwe mugenza bawishyira mu kibanza ciwe imbere yuko uvuga uti mbona yuko byogenda kuntu umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane uravye ibindi bihugu ukuntu bahemba ninacyo bituma navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu nakare nta munyamahanga azoza kukitwubakira.
Banywanyi b'ikiganiro muri sanga tubiseguyeho ko tutari bushobore kwakira telefone zanyu uyu munsi kuko turi bwongere guhitisha icyahise ku wa gatanu kivuga ku bibazo bijyanye n'imishahara y'abaganga mu Burundi. Tubashimiye ko mukurikira ibiganiro byacu.
Ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe nurunani rw'abaganga ba bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzirengero
gi ni sendika nihuriro
ni
sendika y'abaganga ni twoba ko ni sendika y'abaganga runani no kuvuga yuko abahurira mu masendika
menshi amakuru yuko nawe nyene atawuzirengero gi we byo bari byo canke ni ya makuru yo kumbuga ngurukana bumenye rimwe na rimwe baca bashiramwo two bishaki
bo ni turaronka neza uduha inkuru mugabo natwebwe twabyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi icyo mugabo ikihari ni uko twanashitse ahasanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yarazimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashwe kuko ntitubona icyari guca gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi.
Ni hagira ico mumenya ku makuru mashasha yuko aho yobaherereye nuko vyaba vyifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika tuze kubabwira aho bizoba bigeze hanyuma mu bavuze hari abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise leta y'u Burundi none yishura gute babwiye ati turafise nitubaha canke nidufise nico gituma ariko turaduze hari cibaha hari nyishi baha mugamo nkundire melance ntabaciriye mu ijambo kora ko amatelefone ariko aragorana twanze twakire uri ku murongo wa telefone ubwira nti tumutevye hama kakabaza muca muri kagarukako Isaya uratwumva
ba
ego uherega Isaya
yeye mu mujyo agomba muri komini wa Karisimbi nakoze kumera gute n'ubwo muri ko
yego uduzije kugira ngo tushobe kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba mu rwa 2023 waratangaje leta yabo bimeze gute icuka ubigoma
ha nuka uko ngo hagaze kagaze neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho cyarenze kabisa turashima uko tubayeho uko biri umutekano ko rwari gumije urabona cyane mbe ikisere atezo na tugaruke kuri kije
yego
y'Uburundi urabona umuntu arahembwa amafaranga amadorari 50 amadorari 50 ukayashyira kuri ikizimu bwamufasha mu buhe buzima yagere azagitera mbere byayo. Ugasanga umushahara we guracyari hasi, tuze ahantu mperereye umutekite arahembwa nka miliyoni ebyiri z'idorari.
Ku miliyoni nge gato ikintu uvuze ngo miliyoni zingahe?
Urugero arahembwa nka miliyoni ebyiri cyangwa se ibihumbi mirongo itanu z'idorari. Ugasanga umwarimu ari guhembwa ngahe? Ari guhembwa ibihumbi, ari guhembwa amadorari mirongo inani. Ugasanga umushahara w'umwarimu uri hasi, ugasanga umushahara w'umusirikare nawo uri hasi, ugasanga umusirikare nawe arimo arahembwa n'ibihumbi mirongo itanu. Ugasanga rero niho umutekano nubwo utangiriyeho kuba umuntu yaza ejo
Isaya je nukuri numva ntariko ndakumva neza, numva ntariko ndakumva neza. Melance mwe muriko muramwumva neza?
Oya sindabyumva.
Reka muhinda bw'izima tubasabe basubire kumuturonderera kugira ngo dushobore kumvikana, kuko ahava afata umwanya kandi nivyo ariko aravuga tutavyumva. Mugabo duke numvisemo arashigikiye ko umushahara w'abaganga uduzwa. Kakabazo nako ndabaza ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari, leta irafite amafaranga yo kuyongera, bababwira gute muri leta kituma batumva ico basaba kandi cumvikana?
No rega aho ico kibazo nsane wagitangiye inyishu.
Yego.
Iyo abantu bataganira,
yego,
murumva nta nyishu ziheza ngo ziboneke. Murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga bati ija mugasho. Ikibazo rero naho gifatiye harya ikiganiro ni ikintu gikomeye. Tuba turareka no mu kazi no mu muryango, ikiganiro ni ikintu gikomeye. Naye ahandi si ubukene butuma abantu abakozi canke abandi batumvikana, si ubukene na gatoya. Oya, ni uko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyango, bavugane bati ikicogenda uku ikicogenda kuriya, bakumvikana. Kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo nayo make ahari. Asabikaniwe neza, umwe wese bamuha agaciro abereye, acaronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite. Nuko rero nuko byateza kugenda mugurumba ko atari ko biri, bica bisaba yuko bamwe barashavura abandi kubera afite ingufu gaca yitwaza ingufu kiwenda gufunga, gaca usanga rero ingorane ziradutse. Nibyo rero nariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu nta nyinshi bitora, agasho ntikigeze gatora inyinshi na rimwe. Iminsi yose byama bigaruka mu biganiro.
Mbega none ayo ma uko biri uko mubibona ubu uko vyifashe, urumva muti nta kiganiro nta biriko biravugwa ko hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke? Kuko si ubwa mbere, kera twavyumva cyane muri babandi bakora za SNLS na hehe n'ahandi n'ahandi, ariko urumva ko byatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga. Hari icizere cuko umuti utogwa?
Erega iki kibazo
sabwe
umuti utegereza gutogwa nyene, umuti utegereza gutogwa naye handi udatowe. Uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandukire, kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe. Umukozi ntiyaremewe gufungwa, ntiyaje ku kazi ngo aje mu gasho. Umukozi murakora mwumvikana, avuga ati nyumururiza agashahara kanje kisununuru, mukavugana ukuntu byogenda. Erega harya nawe abivuga kuko abe yabona icyo yinjije. Abakozi n'abantu baciye ubwenge, kandi kenshi mu mantreprise entreprise zitezwa imbere n'abakozi. Si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere entreprise, erega amafaranga arasayiriza kugira entreprise itere imbere. Muga ibikorwa n'ubwenge nibyo biteza imbere entreprise. No mu gisata cy'amagara y'abantu nuko nyine umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimbu urahari. Niho rero aca avuga ati nanje nyongerereza, urabona wewe byose ntiwoca ubitwara wenyine na jewe ntako. ntabo ubo mu bisata by'ibitaro byigenga nababwiye ibintu byose byaradugije no kuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga mugabo umukozi nawe nuguma ko tavarera afite nta gaciro afite ntibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugabo umukozi we ntahabwa agaciro ibyo rero urumva ko hari ibibazo bitegereza gutora inyishu kandi vuba bigatoye inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufata ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zinakenewe
murakoze kuduha umuco twakire na Filipo ku yindi murongo wa telefone Filipo ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga dusangire iki yako uhereka Filipo uri muri Kenya no musi muri Kenya mwatwitavye muri benshi akabazo canke intererano
cyane ko ntererano yiwanze mu bisanzwe ndaba leta ikwiriye kuraba ibikwiye kuraba ikaraba ukuntu yogira nte iyo yongeza agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibazi barasohoka igihugu erega nibwo ubuzima bw'abanyagihugu kuko nk'ubu uye umuganga amaze kuri kumudogitera igihugu kigacakoresheje uburyo burenze bwabuka dusanga ntacyo ariko aragifashe rero bahunga igihugu ku mvo z'uko baba babona yuko atagashahara gafadika baba ariko bararonga rero igihugu ni ukuvuga leta irakwiriye kuraba ikadoza agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu batoba bato tworoherwe mu bijanye n'ubuvuzi kimwe cyo cyiyumvira cyane
urakoze cyane ngaha muri Kenya ubwira umunsi mwiza
ego
Melance ikibazo cy'abaganga ngo basohoke igihugu cyifashe gute bariko baragenda ku bwinshi n'ibisanzwe niko vyahahuze bamwe baje manamba na hehe canke bimeze gute ubu unye mugeranije
ego banze nunganire uwo ahejeje kutwunganira
ego
Filipo ari muri Kenya
ari muri Kenya
no kuvuga hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba ari kwihenda gose kuko twese n'ubu turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza icyo umuntu wese ari akiba kuko aba afite amagara meza udafite amagara meza rero nagombe azoba arinde byose bisubira itoto icyo bituma rero nshigiye cyane iki cyiyumviro Filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu amagara n'amazi asesesha ntibayone niko basogokuru bayiguze muti rero bimeze gute
ego
hajya urwego rw'abaganga nuko ari basanzwe ari na bake mu gihugu basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo ntikabereye urumva niyagiye bica birara bimenyekanye hajya sibo bonyine bagenda uturabe no mu kibano cyo naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha twari tugiye gupfa umuntu turabura abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dupfa uwo muntu kubera iki bavuga ati bose bagiye barasohotse bamwe bagiye Tanzania abandi bagiye muri Kenya abandi bagiye mu Buganda ni ukuvuga hari ikibazo bitegereza kwicarirwa ngaha mu gihugu cicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane no munsi turimo zifatiye ku bukene twese tubyumve kumwe twumve kumva bukene ari twebwe nyene dutegerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane kandi urazi umutahe leta iba yarashyizwe mu kubigisha hanyuma ugaca usanga wigishirije abanyamahanga bakaba aribo baza gukamisha abo bakozi bacu igihugu kiba carigishije birateye ikigongwe n'agahinda ni ukuvuga rero hari ikibazo bifatiye kuri ibyo biganiro bitegereza kuba kandi no kuri icyo kibazo nyine tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa
Nego mu misi yahera hariho sinzi ko ari byo mbgariho amakete ya yacicane yacanacanye ko kumbuga ngurukana bumenyi aho mu Bufaransa bari bandikiye bamwe mu ba tegetsi bu Burundi arimo numiza kaminuza avuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata c'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaherayo ivyo vyari vyo ayo makete ari ukuri hari amakuru mu yafise ko
bo birashoboka kuko birashoboka ko bishobora kuba byarabaye kuko hari umurindi w'abantu baba baganga baba batarabaganga bagenda mugabo urumva hariho nabavuga bati hariho nabusanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheza ukabura icyo ukora ukabura akazi byo wigiye bagaca bashaka yuko ukora ibyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariyo nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajyanye n'ibyo wigiye birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera badatica ko ngo batubwire tubura tubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda
yego murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi muratubabara ntariko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya turi kumwe na Nestor muri Kenya Nestor ikaze ku jugi ya Amerika no muri Sanga
Mwana kwenye inator, alimani hana muri Kenya.
Beko.
Mwana kwenye itibia mirema, duha ni shida sana.
Ndakuti.
Eko, alimani kwa za mduko na gira kumbwa dunto wa bishana na bishana re.
Beko. Nurabadha hamu giro chutelele kanyani kwa.
Ebo, alimani beka bantu hange ishinziro kuhanda juu angi. Nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa umushahara mu Burundi birabonekana neza yuko bivaye n'uko ubuzima bwaragenze ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka ko ngo ntabwo bitaweho njye rero kuba mbona abashaka kuba bovaho bakagenda aho bashaka baronkera akazi cyane aho bashaka kuronka udufaranga dutubutse kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo nabo tubona kundi n'abagiteza imbere cyane hari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya byo mbona umwengo leta ntabwo yabashagurira cyane yobaho umwanya nyine ibyo bipfuza kandi bakora cyane naho nayo ikaraba ukuntu iyo ibwongeza imishahara kugira ngo bashobore kubishima muri make z'icyo nashobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa nabi koti kwezi birababana none umuryango uzotunga gute cyangwa uzokumva yuko uri kunezerezwa n'akazi kurakora gute kandi ubona yuko ubufaranga uronka ari bukene umuryango kandi uguma wiyongera binataye ko n'abantu ganga barize bakishyurwa mu buryo bwa leta usanga abadekanda ko ari benshi cyane baba bavuga ati turabanaka na none imiryango idashobora kubaho gute nagira ndaze rero ubutumire ngaho ikibazo kimwe gusa ari cyo kiki none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ifite na bijeya niwere yanikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga boshobora guhabwa agashahara gasabika kugira ngo amagara y'abenegihugu ashobore kugenda neza cyanye nabo nyine bashobora kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu ndayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuba nkagifasha umuryango ego mucyari cyangwa nashatse kubaza habuze iki cyane iyihe ntambamiyo iri kuyabitera ko tubona umengo amafaranga ya leta ayikoresha mu mwaka aba ari menshi cyane
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe i Nairobi
ego
mirasa akabazo ka Nestor Nairobi
ego nicyo leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane kandi buri mwaka bashinga amafaranga leta izokoresha mugabo ikibazo nicakindi tuvuga kumenya agaciro igisata cy'amagara y'abantu gifite muri buri gihugu ngaha rero ndiko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafite muri buri gihugu narimbejeje kubivuga mu kanya
umuntu icyari kuko abafite amagara meza. Ayo magara meza rero yarakwiye kubungwabungwa, tukamenya ukuntu bayabungabunga. Tuzashobora kugira umuduga ntushobora gukomera utamba muri garaje kugira ngo bande babungabunga. Umuduga ntuzogenda neza umushoferi agenda ashonje, ntibikunda. Mu gisata cy'amagara y'abantu naho nyine ni uko, kugira ngo abenegihugu baronke amagara abereye, abajejwe ayo magara y'abantu bategereza kubungwabungwa neza. Kuko uvuze uti kora ibi wase ndagupfunga, uko siko bigenda, siko byateza kugenda. Hagize ikitagenda neza mutumvikana ko nukuja inama n'ingingo mukavugana muti byifashe uku, igihugu ni cacu, reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi bigende neza. Ni ca kiganiro rero namye mvuga yuko hakwiye ikiganiro mu gisata cy'amagara y'abantu, harakwiye ikiganiro abarongoye igihugu bakabyumva, bakamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu, umwe wese icyari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite, icyo agaciro amuha. Umuntu aronka agaciro kuko akomeye. Muramaze kubona naho yaba ari igihangange, iyo abuze amagara agashengera, muramaze kubona ko no kumwibuka bamwibuka badasubira no kwibuka umuntu. Turamaze kubibona kenshi. Yego, tuze rero turamenya yuko amagara y'abantu n'amazi aseseka ntibayo, tuyabungabunge rero.
Murakoze
cyane. Haba mu mfashanyo ziba zivuye hanze, kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo ziza zigakoreshwa ibindi. Twarabonye cy'igihe cya COVID igihugu cyararose imfashanyo nyinshi, mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa, mugabo nta gashimwe. Mu cyagiye twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga batazi iyo yagiye, murumva ko hakiri ikibazo kigoye kijyanye no gukonsumira no gufata uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu.
Murakoze. Yego, twakire na Tito ku yundi murongo wa telefone. Tito, ikaze kujugya meka no muri Sanga.
Yego, murakoze. Murakoze kuma kajambo.
Muherere ka Tito.
Merenga mu bwiza niho mba ibujumbura. Je, nashatse gutanga intererano nce subira kandi mbaze n'ikibazo. Kubera urabona yuko no ibintu leta irifu irakora jewe sindabishima na gato, kandi nibishimishije kuko kubona abantu bariko baraserura kiri mu mutima w'iwabo bako basaba ko bongerezwa agashara, ni ryari kosa kuri bo. Ariko tugatangazwa no kumva izo bintu ko bariko barafatwa bako baronderwa n'iperereza ibintu mwe n'icyo. Kandi basa yuko leta yogira icifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganje biwiwe, cyane cyane umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida nga mu Burundi. Ama ngasura kandi no ku bano bashinga amateka na bakinguza amateka bakaraba icyo badagufasha ucereke kino kibazo cy'abaganga. Kubera iyo abantu bariko baravuga iki bariko barashaba ikintu, amuko atusanga bariko bariruka kwinyuma n'abapolisi cyangwa usanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga, kandi ari bwayo wabo usanga kurazana ingorane mu gihugu. Nizo bintu biratuma abaganga bamwe bariko barakorera nka mu Burundi nabo batafatwe, usanga bariko baragenda hanze kubera ubwoba cyangwa bagiye ahandi hantu kurondera amahera bahembwa afiye bivanye n'ubuzima babamo. Rero je nari mfise ikibazo, mbega ko tuko turumva ibintu mwe n'ibi leta igiye n'ibihe bintu niye migambi iriko irategura kuvyerekeye iyongerwa ry'agashara kuri aba baganga. Nicyo kibazo nari mfise.
Urakoze Tito, gira umunsi mwiza ngaho mu bwiza. Ego, melanse sinzi kwari cyo mwobwira Tito ngaho mu bwiza.
Ego, ubwambireho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe, kuko nibyo ntacyo bafungiwe bariko bazira ubusa. Ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose. Agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose. Ati rero mbega ni ikihe leta yoba iriko irakora kugira ngo agashahara kabo bantu ku kisununure bihava bingora kwishura kuko ni nimwe matubwira ubwa mbere uwari kubyishura murumva ko mutaroha ishoboye kuronka uwari kubyishura icyo kibazo nk'icyo
niwe yari kubyishura
kuko icyo nobamenyesha ni uko mu minsi iheze harabaye habigeze kuba inama y'abashikiranganji ariko biga amategeko ajyanye n'imyuga yo kuvura hanyuma inama nshikiranganji iratanga rekomanda ivuga ati barabe ko igifata cy'amagara y'abantu coronka amategeko yacu akigenga icyo gihe umushikiranganji yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashyira hari amategeko icyo twokwita twaragize umugambi w'amategeko yogenga igifata cy'amagara y'abantu kugira ngo igerekeye agashahara barabe ukuntu bokwigenga ntibiba bifatiye ku itegeko rijya rigenga abakozi bose icyo gikorwa twaragikoze mugabe icyo gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganji murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutegetsi n'umutware aba ahari uko abyumva n'uko atabyumva hariho n'umutegetsi usanga akitaho abatwara yatitayeho abatwara n'agashahara kaburumva ko adaheza ngo akiteho twebwe rero mu gisata cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko sinumva nk'ubu jewe ntitwumva ukuntu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwaba bufite abakozi babwo bafunzwe umugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bariko batanga bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma binumiye murumva rero biragoye ko twovuga tuti ishobora kiriko kirakorwa n'iki biragoye jewe rero sindi mu kibanza kibereye kugira ngo ndetse ngo nishure icyo kibazo nibaza namba bariko baratwumva bazoheza batanga umuco kuri icyo kibazo
turizera ko natwebwe ku ijwi rya Amerika tuzobaronka hari utubazo twinshi dufise tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje Melancy ku bwanyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ibyo by'udushahara hari sinzi kuba nakwiye mbe barakwiyeho baracahurumbira ico gisata igikiye gukogwa nyuma yo kutwishura ko bakigihurumbira nicahe ku mpande zitandukanye zabiza abaganga zabiza bigenga zabiza leta nicahe kugira ngo umuganga azokwambara itaburiya avura aryohe wavuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje nyuma yako yayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango
hajya nuko bakabiye ingorane zagiye ziraba ni uko igisata cy'amagara y'abantu bagiye kucinjizamo politiki n'ayahandi ni umuhamagaro iyo rero kirose abantu bacinjiyemo bafite umuhamagaro wo kuvura ni igisata cyiza cyane kiryoshe cyane nta kintu kinezereye nk'iyo ufashije umuntu ubonye yari akitwe n'amagara agasubira agatora ubuntu bwiwe akarongi inguvu zibereye wewe rero wabimufashije urahimbagwa ni ukuvuga iki ni ukuvuga abo bantu nibabaha agaciro si imishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu igisata cy'amagara y'abantu gifatwa kirafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma barabye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye aha rero no ngaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo bituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igisata cy'amagara y'abantu ntacyo buri kurafasha igihugu
yego hanyuma ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro
ku ruhande rw'abaganga icyo nobabwira ni uko boshyira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza ciwe bakabona ko aribo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cyane cyane nk'abariya bari mu biti bajya busanga batwara abandi umenga mwene ibyo bibazo ntibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cyane ugashya usanga mbere nibo badedoberezanye tubasaba rero ko bova mu ngeso mbi bakajya mu ngeso nziza
bagafata na munda kugira ngo igisata cy'amagara y'abantu gitere imbere.
Murakoze cyane go murakoze cyane gose Melance Hakizimana, twibutse ko muri umukuru runani FNSS ruhurikiye mu amasendika n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu. Ejo nitwongera kubitura mu zo twitabe nk'uko mwabikoze no munsi.
Murakoze namwe kuba mwatwiyumviriye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo.
Ego
ejo cyane hijya yeje cyose muzaba dukeneye kugaza bijanye n'amagara y'abantu.
Ego kuri micro aha Washington DC muri studio y'indwi mari kumwe na Diane ninahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri tsanga cuno munsi. Reka nshimira abo twasangiye ikiyago ku matelefone abatwakuye muri ngabwivyuma, nari kumwe na Nadia Taha be na ingenieur Tron bari kumwe